ya koze Nadia Taha twari kumwe mu hinga bw'ivyuma.
Dusangira ijambo. Ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi turi kumwe na mugenzi wacu Pierre Claveri niyo nkuru wagiteguye.
Nchuti bakunze bi radio ijwi rya Amerika turabaramukije twongera tubaha nikaze muri iki kiganiro. Uyu munsi dusangira ijambo mu byerekeye inyigisho mu mashuri mato mato na yisumbuye. Mugihe haheze igihe gito umwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ushira umwaka w'ishuri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane utanguye mu gihugu cyose cy'u Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Pierre Clavier Niyonkuru.
Dusangira ijambo.
Umwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ugitangura mu kwezi kw'icyenda ubushikiranganji bw'indero bwarasiguye ko bwiteguye bikwiye kugira ngo amashuri atangure neza atagatosi ndetse umwaka uzogende neza. Naho biruko abajejwe indero ntibirengagije ko no wacibonekeza ikibazo gikomeye c'abana baheba amashuri umwaka utarahera. N'umwitwarariko ukiraje ishinga ubwo bushikiranganji ndetse bwemeza ko bwagihagurukiye kugira ngo uyu mwaka abaheba amashuri bazobe bake. Mu mwaka w'ishuri uheze ubwo bushikiranganji bwerekana ibiharuro bivuga ko abana bahevye amashuri barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu. Mu mwaka w'imbere y'uyo hari hahevye abanyeshuri hafi ibihumbi amajana abiri. Kugira ngo duce hirya no hino icyo kibazo n'umuti cyo vugutigwa turaja gusangira ijambo n'abatari bake harimo abahinga, abavyeyi, abanyeshuri hamwe n'abajejwe indero.
Dusangira ijambo.
Bamwe mu bavyeyi n'abarezi bo mu ntara ya Bubanza bemeza ko inzara ari yo nkwezi y'amarere igituma abana baheba amashure. Muri iyo ntara hahevye abanyeshuri barenga ibihumbi mirongo ibiri mu mwaka uheze. Mu bavyeyi baganiriye n'Ijwi ry'Amerika hari abari bakiriko bararondera ibikoresho by'ishuri bataranabikwiza naho amezi abiri aheze umwaka w'ishuri utanguye. Bavuga ko ubukene bw'ibikoresho buzotuma hari abaheba amashuri.
Mujena mera mvise nabuta mahera ngine kubatana ku ishure kandi nashaka ko bikako bera umwatubuye mu gatandatu undagiye mu kandi
atabwo wazihutira kutwara abana baba kwa ku mashure abeshi batubwiye yuko amakayazimbye ngo bagiye guheba arabusanga bamwe avuka mu miryango ikenye itifise kandi hamwe hamukabona afise nk'abana benshi bo gusomesha
abona naho biga nta kazi baronka. Umwaka w'ishuri urabona ko ibikoresho nyene bizimbye ikoresho naraguze bike ibindi ntibirakwira kubera ibiciro byaduze
simbwa nera nk'abagira neza bampa kanoti nzobagura niba cyandatu bariga kandi ndabashinze uko nyene amarezi bisa makai simvise buryo bwo kuyaronka reka nambaza ngo uzihangana tinarihanganye kuva urumva kuva nabakuye mu ya mbere umwe agira heze mu wacumi umwe agira ati mu wacumi na kabiri uwundi yiga mu windwi uwundi mu ya gatandatu
oya ni kibazo kinini kweni cyandi cyafise abana batatu mugo higa umwe mugo ndabona ko bafise nk'abana batanu batatu biga ni kibazo n'ukuri nuko umuntu yobye arabashobora kurera oya naho batatu basi
nyaho nk'abanyeshuri bobo bantu aho bagenda kushuri cyangwa bagasiba kukubera inzara barara ubusa.
Nubwoko turi kumwe bw'abahutu n'abatushi mwese tumerewe nabi kurya nabi abana b'ishuri barataye amashuri nukuvuga abana babatwa bagira baheba amashuri ku bwinshi.
Izo mvo zo guheba amashuri zirashimangirwa n'urunani rwishinze guharanira ko abana bose bashigwa mu ishuri kandi bakiga neza rwitwa bafashe bige. Samantha Jean arongoye urwo runani yaraganiriye n'Ijwi ry'Amerika. Ugo runani ruherutse mbere gukora amatohoza kuri icyo kibazo aratubwira ibyavuyemo n'imvo nyamukuru ituma abana baheba amashuri.
Ubwa mbere ho murazi ko mu Burundi hafashwe ingingo y'uko abana biga amashuri y'intango ku buntu haranashigwaho n'amashuri shingiro aho umwaka amashuri y'intango yavuye ku myaka itandatu aja ku myaka icyenda byaciye bituma igitigiri cy'abana batangura ishuri kiraba umurengera ariko rero uko hinjira abana benshi mu mashuri niko nabaheba baba benshi imvo ya mbere ifatiye ku bukene na niyo mvo nyamukuru ubukene buri mu miryango ubukene buri mu gihugu hariho n'indi mvo ya kabiri ifatiye cyane cyane kunda z'inshushu ivyo rero bigaca bituma habaho n'abana bataragera baca baza kurongorwa murumva yuko ari mu ishuri aratwaye baramutwaje inda aciye aja kurongorwa hatari bwagere hariho n'iyindi mvo aho usanga abanyeshuri kubera n'abahejeje amashuri ubona atakazi bafise abanyeshuri nabo bakiriko bariga bakabona yuko umenga nta kazoza la motivation yo kwiga ikaba nkeya mbere hariho n'iyindi mvo aho usanga cyane cyane nk'ari amashuri aho bagaburira abana ku mashuri le cantine scolaire iyo ibyo kujya bibaye nk'ibite babikabura abana baca baheba imbere hariho n'iyindi mvo usanga kurandirwa mu ishuri les échecs scolaires cyanke naho gasanga hariho abana benshi mu kirasi le surpeuplement des élèves en classe aho no vuga nko mu mwaka wa mbere cyangwa mu wa kabiri aho ushobora gusanga mu ntango y'umwaka amashuri atanguye hariho nk'abana barenga ijana ijana mirongo ibiri cyangwa ijana mirongo itanu mu kirasi mbere ugaca usanga bicara nabi biga nabi rero umwana rero ariho yari agitangura ishuri imuhira yahora yicara neza agaza ku ishuri agasanga yicara nabi arashobora no guca heba
umwigisha akaba n'umwe mu ndararibonye z'abagize amasendika y'abigisha erari n'ibizi arafise izindi nsiguro zituma abana baheba amashuri
mu gihe ishuri itabaye inyishu y'ibibazo abanyeshuri bafise by'indero aho umunyeshuri aca bihigwa agataha hamwe amagara aramunanira nk'umwana yicara munsi y'ikibaho bamwe bicara hasi cyangwa bicara ku mabuye ikibaho kiba kiri hejuru umwana hahera iminsi akaba yagoye amaso urumva rero mu gihe ishuri itaringanije mu buryo ishobora kwakira abanyeshuri mu bitigiri bitegekanywe n'amategeko ngo ishuri bifise ibya nkenerwa kugira umunyeshuri yige abone umwigisha abone ibyigwa aronke indero yongerero nk'inyigisho aho umwana ntetse ngo bandanye kwiga aca heba urumva umutekano we nawe nyine uba wubahirijwe ahumva hacajamo rero n'umutekano wo mu nzira kenshi abana usanga baje kwiga kure hari abana usanga ayo mashuri yitwa ko yuguruwe ategereye imihana yabo agafata urugendo runini aruye kwiga kure araruha arashobora kubahura n'amasanganya nk'abigeme bobo murazi ko bahohoterwa kenshi twama twumva abana bafashwe bavuye ku ishuri bakanyuruzwa bagasanga babashurashuje hari n'abandi batanyuruzwa baheza bagatwara mu biyayuramutwe ugasanga babatwaye mu gushurashura nyine umwana agahakura ingeso mbi zimutuma agira ibyiyumviro n'imigenzo agira intambara mu mutima amaze kugira intambara mu mutima ari umunyeshuri aca atora icoroshe aca aheba iyo shuri hariho abahava bagatwara inda batifuza hariho abahava bakagwara indwara hari abahava nyine bakaba bagashira isoni bakarengera indero ibyo rero byose biri mu bibuza abana kwiga
urunani bafashe bige bwemeza ko ingaruka zo guheba amashuri zibangamira ugwaruka imiryango igihugu ndetse n'isi yose muri rusangi
twovuga nk'akaroro nko kubana barabura icyo bakora ugaca usanga rero hatanguye kuboneka indyane hagati y'abavukana kuko urumva umwana yagarukiye nko mu w'indwi mu w'umunani kugira ngo abone yuko ari nk'umunyagihugu atigize yiga bikamugora naneho ruca usanga rero batanguye kunywa ibiyayuramutwe ejo bikaba ari ingorane kuri uyu mwana mbere no ku muryango ugasanga abo bana babaye nk'abasuma babaye ntibagira icyo batinya ku gihugu naho nyine hari ingaruka mbi kuko igihugu kiba kiri ko kirahomba murazi yuko kazoza gafatira kugwaruka nibo Burundi bw'ejo abo rero bahebye amashuri barashobora guteza n'umutekano muke ku gihugu mbere ugasanga n'abagizi ba nabi barabikoze ko kugira ngo baje nko kuba nk'ababafasha haba gutera igihugu cyangwa baba baronse nk'igikorwa
ikibazo cy'inzara nico leta yifuza gutorera inyishu biciye mu kugaburira abana ku ishure bigakorwa ku mashuri menshi kugira ngo abanyeshuri bareke guheba ishure kubera inzara yamara impinga iracari ndende kuko kubana barenga miliyoni zibiri leta yaharuye ko bugaburirwa mu gihugu cyose ku mashuri nshingiro abashika ibihumbi amajana atandatu bonyene nibo bagaburirwa gushika ubu mu ntara indwi kuri cumi n'umunani zigize igihugu. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ari nawe arongoye uwo mugambi wo kugaburira abana mu mashuri aheruka gutera kamo abafasha Burundi na leta kwitaho icyo gisata ndetse yakongerezwa n'uburyo bushigwamwo. Angeline Ndayishimiye yabicikiririje mu kabezi mu kwezi kw'indwi guheze mu ntara ya Bujumbura aho yari yagiye kwirabiraho uwo mugambi ugeze imbere y'uko uyu mwaka w'ishuri utangura.
Twagomba kubamenyesha ko nkuko twama tuvuga ko icyifuzo dufise ari uko abana bose ku mashure boshikirwa n'uwo mugambi wo gufungurirwa kuko ata mwana n'ikinono kira. Noneho icyo cyifuzo tugisangiye n'urunani ku isi yose rujejwe uwo mugambi wo gufungurira ku mashure, aho icyifuzo cyabo ari uko gushika ku mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu abana bose baba bafungurirwa. Nico gituma twagomba dusubire duhamagarire abasanzwe bafasha mu iterambere ry'igihugu kongereza ingufu kugira ngo dushike kuri icyo cyifuzo cyo kugaburira abana bose ku mashure. Kandi murazi ko mu Kirundi bavuga ngo akimuhana kaza imvura ihise. Uwo mugambi uraraba twese Abarundi abavyeyi. Uwo mugambi twese twawushira mu ntoki ndazi ko turi hamwe twese byoshoboka. Abana n'abiwacu, abana n'abigihugu, umubyeyi wese abifate mu ntoki yumve yuko uwo mugambi kuwusahiriza nawe ni ariko arahara mu Ruganda ntibacure. Ese byohimbara umubyeyi wese yumva ko kumusesekara acagukishije ko urya mwana wiwe yomutekerera ibiza gutekerwa ku mashure ndetse n'urya adashobora kuronka akagaburirwa n'uwo mwana yarose. Ubwo rukundo nigo ruzodushitsa ku ihangiro ndetse no ku cyifuzo cyacu cy'uko abana bose bafungurirwa ku mashure.
Yamara muhinga mu byerekeye indero akaba n'umwigisha muri za kaminuza Libera ntibashira kandi arafise wundi muti wo vugutirwa ico kibazo co guheba amashuri ku bana bakiri bato ari kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Kugira igitigiri cy'abana baheba amashuri kigabanuke nuko ubukene bwogabanuka mu miryango, amahoro n'umutekano bigasagara mu Burundi, ubutunzi mu miryango bukisununura, ivyo navyo vyoca mu vya politiki. Kugira abafasha Burundi basubire gufasha Burundi, iterambere rirangwe mu Burundi no mu miryango. Ubwa kabiri no guhimiriza no kwigisha abavyeyi mu Gifaransa no vuga sensibilisation kw'abana bose bo kwiga ku neza y'imiryango no Burundi, indongozi zigahindura imvugo. Ikindi cokogwa nuko leta yotanga uburyo bukwiye kugira umwana wese aronke uburyo bukwiye bwo kuronka ibikoresho byose byankenerwa. Amahera yibwa n'indongozi zimwe zimwe agasubizwa muri leta bakayakoresha mu gisata c'indero. Ibidandazwa bya lux, imiduga, inzoga zikomeye, itabi, amatike y'indege, amateleviziyo, amatelefone n'ibindi leta igashira ko taxe ntoyi, amahera yegeranijwe agafasha mu kugwanya iki kibazo cy'abana baheba amashuri ku bwinshi mu kabaronsa ibikoresho bikwiye hamwe no kubafungurira muri za kantine scolaire mu kurindira ko abavyeyi baronka uburyo bwisununuye kugira bafashe bafate abana babo mu minwe Ikindi cyokorwa n'uguhana bimwe biboneka uwo wese ateye inda umwana w'umwigeme w'umunyeshure.
Icyo bikoze mu gutanguza umwaka w'ishure, umushikiranganji w'indero François Habyarimana yavuze ko ikibazo cyihutiwe cyane ari cerekeye intebe n'ibitabo, kongereza ibirasi no kongereza bigisha. Kuri we ni kimwe mu bizotorera inyesho ibibazo bihanze igisata c'indero. Gusa ubushikiranganji bw'indero buremeza ko burajwe ishinga n'ico kibazo c'abana baheba amashure. Umushikiranganji François Habyarimana ati ico kibazo kidatorewe umuti vuba, abaheba amashure bazohava bangana n'igice c'ababandanya ishure. Kuri we umugambi wo kugaburira abana ku mashure woshigwamwo inguvu, kuko ubushakashatsi bwerekanye ko ari umwe mu miti irama.
Hari kibazo cyo kongereza uburyo bw'amafaranga bukoreshwa muri uwo mugambi, kumvisha abenegihugu ku ruhara rwabo ko uruhara rwabo ari ntangere mu gufata mu mugongo umugambi wo gufungurira abana ku mashure, biciye mu guterera amashure ibifungurwa mu gihe cy'isarura. Kuko tuzi neza ko iyo ntererano ari kirumara mu ruganda ntibacuri. Hari kandi ubukene bw'inyubakwa zo gufunguriramwo mu gihe abanyeshure bariko barihereza ibifungurwa. Hakaba n'ubukene bw'inyubakwa z'ubushinguro bw'ibifungurwa bwibonekeza ku mashure dukoreramwo uwo mugambi. Tukaba twifuza ko izo nyubakwa zogenda ziraboneka kugira ngo ico gikorwa cyo gufungurira abana ku mashure kigende neza.
Raporo y'igisata cya leta gitororokanye ibiharuro Istebu yerekana ko mu myaka ibiri iheze intara za Kirundo, Muyinga, Makamba, Rugigi, Kayanza, Rutana, Ngozi, Bubanza na Cibitoke arizo zirimo abana benshi baheba amashuri. Icyo gisata cya leta cyerekana ko izo ntara arizo zirimo imiryango myinshi idafungura neza. Naho biruko izo ntara zirasangiye umwihariko ko nka zose zihana urubibe rw'Uburundi n'ibindi bihugu, ivyo bigatuma abana baheba amashure ku bwinshi bakaja guca ingero muri ivyo bihugu nka Tanzania na Congo, nk'uko ababyeyi n'abahinga mu vyerekeye indero babivuga. Samanda Jean arongoye Uburunani bafashe bige.
Murabona yuko dufatiye nko kuri iki cy'ubukene, navuze yuko ari mvo nyamukuru aha mu matoza twagize cyane cyane mu ntara zihana imbibe na n'ibindi bihugu nka Tanzania, hano vuga nka za Muyinga, za Makamba, ucusanga mbere abana bahevye ishuri bakaja kurondera ubuzima muri ibyo bihugu muri Tanzania, haba gutera umuceri uzorabe naha mu kiyaya cimbo batera imiceri, hageze mu gutera imiceri abana baca baheba bakaja gutera imiceri kuko bakura ya mahera. Cyangwa izi ntara bimbamwo ubutare nkinza habu hanovuga za Muyinga, za Cibitoke, abana benshi baraheba amashuri kugira ngo bace baza kwironderera amahera. Mbere hari n'abakubwira ngo benshi baravuga ngo ikarayi nikijya bakoresha mu kurondera inza habu kugisumba ikaramu. Numva nk'iyo mvugo ni imvugo ibabaje cyane.
Yamara Muhinga mu byerekeye indero akaba n'umwigisha muri za kaminuza Libera ntibashira kandi agira ko agira n'icavuze ku byerekeye akanovera k'indero n'inyigisho mu Burundi.
Ubwa mbere n'ukuramura abarimu banonosoye ibyo kwigisha kandi bakabigisha mu myaka ikwiye itari munsi yine kubahejeje amashure yisumbuye. Ubwa kabiri kugabanya igitigiri cy'abana mu mashure, murazi neza ko abana hamwe usanga abana barenga ijana amajana abiri. Notanga karorero ko Uburundi bwo kwiha ihangiro ry'uko ishuri ryose ritorenza abana 30. Ubwa gatatu no guha uburyo bukwiye abarimu ibitabo n'ibindi bikoresho hamwe n'umushahara w'iteka. Ubwa kane guhindura runtu rwaruka kurutegura kuzoba abarundi bafise ico bubaha bakunda igihugu. Ubwa nyuma kurandurana n'imizi kujana abana mu vya politiki bibasamaza bibacamwe imigwi.
Aha umushikiranganje w'indero wewe asigura ko ahubwo urugero rw'akanovera k'indero rwateye imbere agahera kwisuzuma bumenyi byabaye muri Afrika.
Nagomba ngaruke kuri evaluation yakozwe mu bihugu 14 byo munsi ya Sahara bivuga ururimi rw'igifaransa, evaluation PASEC yarerekanye uko mu Burundi ariho dufise abanyeshuri baciye ubwenge. Iyo evaluation yakozwe en 2019 bakoresheje ikibazo cy'ibiharuro, inama ari inama naherukamwo barakoze baratweretse resulta barerekanye ico gihe yuko koko cyane cyane mu myaka ya mbere yuko abarundi aribo bari bazi ibiharuro uko batanze ikibazo kimwe byagaragaye rero yuko ico gihe twebwe turavye nivo ari twebwe twari imbere. Murumva rero yuko nubwo dufise ibibazo kandi twemera nitwoguma turiko turikengera
kugira ngo uyu mwaka w'ishure watanguye abanyeshuri ntibazohebe ishure ari benshi na kanovera ngo gatituke urunani bafashe biyige rurafise intererano nkuko Samantha Jean arurongoye avyiganira ijwi rya America.
Ivyo kugwa sibike abavyeyi rero bategeza gukora ibyo bashoboye kugira ngo umwana agume ku ishure. Nandice gituma ku kibazo cy'ubukene leta itegeza gufasha mu kugwanya ubukene. Hano utanga nk'akarorero abantu bateza kwijukira amakoperative kugira ngo bashobore kugwanya ubukene. Ikindi cyo kugwa nuko murazi yuko umwana ari ku ishuri abari mu maboko y'umwigisha ariko atashe ategera abavyeyi nabo bateza kubakurikirana kugira ngo barabe yuko muhira koko umwana yiga arabe amakaye yiwe. Ikindi cyo kugwa nuko hoshigwaho nk'itegeko irihimiriza ritekanya imyaka y'abana bategeza kuba bari ku ishuri, hama umwana atagiye ku ishuri abavyeyi biwe bakamenya yuko bazohanwa. Ikindi cyo kogwa nuko murabona yuko nk'abana bahejeje bahevye ishuri baca baja kuba baboyi baca baja kuba bayaya, amategeko mvuza makungu mu by'akazi arahana gukoresha abana. Niyoza yuko na leta yacu itegeza gufata iyo ngingo kugira ngo abo bana bose ko bategerezwa kubasubiza ku ishuri. Iyindi ngingo yofatwa twarabonye yuko kugaburira abana ku ishuri aho babagaburira abana guheba ishuri biragabanuka. Turazi ko ari leta mvyeyi leta nkozi yogerageza rero kuvugana n'abagira neza kugira ngo tubandanye umugambi amashuri yose ashobore gushikirwa. Ikindi cyokogwa no guhanura no guhimiriza abajeje intwaro cyane cyane kuva nk'abatwara imitumba cyangwa amazone kuko bajya abana bose baheba ishuri barafise umutumba babako. Abo rero barongoye intwaro ku mitumba amashengero amashirahamwe mbese twese tukaja hamwe kugira ngo tuze turagira rusansuma rw'abana bahevye amashuri ku mutumba ku mutumba, hama dusanze ari umwana afise ingorane abavyeyi bafise ingorane kubera ubukene erega ku mutumba abantu barashobora kwiyungunganya mbere n'uyo mwana bakamufasha kuko murazi ko mu Kirundi bavuga ngo umwana si uwumwe umwana ni uw'igihugu. Rero ku mutumba bashobora kwiyungungana barashobora kwigisha abo bana bari bahevye ishuri kubera ubukene buri mu miryango yabo. Ugasanga abo baba twajije izonda nibahanwa kandi hariho itegeko rihana koko rihasha abatwajije inda abana.
Uwo muti ibubanza baramaze gutangura kuwushira mu ngiro nk'uko byemezwa n'abajeje intwaro n'indero ku rwego rw'intara.
Hano mu ntari wacu umurindo wo kwibaruka atari muto ugasanga rero nk'umuvyeyi afise abana 4-5 aciye ahitamo guhe gukurayo 3 canke 2 kugira abandi kubandanya biga. Iyindi mvo yo gutwara inda zishushu ni hamwe rero cica dusanga batangura gufata ibiyayura mutwe hakajamwo ubusuma n'ibindi bitari bike kuzana abagore canke kuja ku bagabo nta rundi rukiza bakibona ivyo navyo murazi yuko mu Burundi tugiri ku bica bizana igwirana ridasanzwe ry'abantu iyo batagiraho barima bigaca biza bikazana injyane mu miryango twarashizeho imigwi izirakurikirana kugira ngo tumenye abateye inda abanyeshuri maze bamenyekanye tugaheza tukamenya se wiwe nyina wiwe n'ivyo bakora maze uwo muntu yateye inda umunyeshuri agafatwa tukamushengeza mu butungane kugira n'ejo cyangwa igihe ntasubire ariho kandi ingingo nziza yafashwe yo gusubiza ku ishure uba yatwaye inda mu gihe yavyaye twarashizeho n'ingingo yuko umuyobozi abonye umwana atakiza ku ishure yatumye ko umuvyeyi akabona aragambaraye araheza wenyene akoranye na komite shingwa shure agaja kurondera n'umukuru mutumba bakaja kurondera uwo mwana yari bakamubaza icatumye ahebe ishure
abahinga batandukanye hamwe n'abavyeyi bahamagarira bagira neza gufasha abana bantu nikora kuronka amakaye n'utundi dukoresho twankenegwa kugira ngo ntikibe ubwitwazo bwo guheba amashure ikindi kuri uyu mwaka w'ishuri watanguye umwe mu nararibonye mu banyamasendika y'abigisha yarari nibizi ahamagarira abafise uruhara muri ico gisata bose gusenyera ku mugozi umwe kugira ngo ishuri ribe umwitwarariko w'abana abavyeyi n'abigisha kugira ivyo bitigire vy'abana baheba amashure bizogabanuke cane
ubushikiranganje naho bwo vuga ngo ndatanze itegeko mbuza abana guheba ishuri haraho bibanza bigaca muri ico kiganiro co muri komite shingwa shuri bakamenya ingorane bakamenya n'ishuri batanga ku ngorane izo arizo zose bakaraba ico abantu ababyeyi n'abanyagihugu baba mu hafi y'ishuri ico bashobora gufasha kugira ngo umunyeshuri aronke umutekano wose n'amahoro ku ishuri ico ni cambe ca kabiri naco ari ababyeyi baraba ivyo byose akagira ati nta n'inguvu zo gushiramwo agakora umwana mu ishure bamwe babyara abana benshi cyane agahamagara umwana ngo mfashe na kare nta amashuri y'abakobwa imigenzo muri atsiko yari ubushikiranganji rero kugira ngo bifashe nabo baravuze ngo barapfutse ku ishure ko abana biga ku buntu naho atari ibyo ko kwiga ku buntu harimo gufasha umwana ko aronka byose ivyo mubuza kwiga byose ibishobora gutangwa na leta ikabitanga ariko hari bishobora gutangwa n'abandi leta rero nibigira itegeko mu gihe hosohoka itegeko ry'uko umwana wese kuva ku myaka itandatu gushika ku myaka 16 ategerezwa kuba ari mu ishuri no kuvuga hamwe aheza ishuri shingiro byosohoka bwa tegeko umuvyeyi wese awujije umwana kuja ku ishuri agafatwa nk'uburenze itegeko komite nshingwa shuri nabajye abantu twatoye kuko abantu batowe mu makomine no ku misozi urabona kumenya ntacu bariko barakorera indero y'abana bakabijamwo kugira ngo nk'umubyeyi abona ko umwana we ashobora guheba ishuri kubera inzu imvizi n'izi abanyeshuri babonye yuko umwana ashobora guheba ishuri kubera imvizi n'izi baheze bayivuge hakiri kare bateguze ababyeyi ni bimwe bavuga hariho ibintu bita amakomite imigwi y'abagenzi b'abana mu gifaransa biyita le comité ami des enfants imigwi y'abagenzi b'abana irafasha abana ikabumviriza kandi iyo nayo ikorana na komite nshingwashuri hajya komite nshingwashuri mu Burundi yahawe iyindi ntumbero kandi yategerezwa kuba yikurikirana yuko abana bose baje ku ishuri baje bafise amahoro batayafise bakaronka umuntu yitura
Dusangire ijambo.
Njuti banywanyi biradu bijuje muri Amerika nikura ko kama duce dusozerera ko kino kiganiro dusangire ijambo turabashimiye tubifuriza kuroranigwa naho ubutaha tubibutse ko kuri micro mwari kumwe na Pierre Clavier niyo nkuru
turamushimiye mugenzi wacu Pierre Clavier niyo nkuru n'abatumire bari kumwe nawe uyu munsi namwe nshuti mwatwumvise aho muri hose nongiye kubashimira kandi namwe mbatumira kujya mutugezaho ibitekerezo n'ibyifuzo ku biganiro twabagezaho hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi murakarama
Dusangire ijambo.
Radio Ijwi rya Amerika. yabandi subizo chachu radio ijwi rya Amerika yo yabaye subizo chachu mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye subizo chachu mugutangi jambo mubanyagihugu yo yabaye subizo chachu Tanzi jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona